Lazio is with Emelik. Radio Studio America ribandanya kwashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC n'ibineza n'inshuti mwese mu duteza amatwi muri kumwe na Fidel Nyongabo tabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri isaha abanyagihugu baba mu sector ya Kaciru mu karere ka Gasabo mu Rwanda batakambira abategetsi ngo ntibabimure ku ngufu
ejo bundi baje batuzana ibipapuro adolezi iminsi 10 niyo 15 wibaza uburyo nayo bagore iminsi 15 nani kintu bavuga
ah cyaraturenze namwe nimugirisha mu dufashe
usutuzaje urugo dufite abana 24 ari tuzabaho gute
abo n'abanyagihugu baba muri sector ya Kaciru mu karere ka Gasabo mu Rwanda abanyagihugu bo muri serivire ya Kamutwa muri sector ya Kaciru mu karere ka Gasabo basaba inzego z'ubuyobozi bukuru bw'igihugu kubarwanira kugira ntibimugwe rero umushikiranganje wa mbere w'igihugu cya Ethiopia Abiy Ahmed yakiriye agashimwe k'amahoro kitiwe Nobel uno munsi ku wa kabiri ngwa mukuru wa Norvège Oslo. Inzandiko zashizwe habona zerekana imyaka itari mike y'ukubesha abanyamerika ku vyerekeye ingwano yo muri Afghanistan. Igihuhusi Berna cabaye mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu ca Madagascar cahitanye abantu babiri abandi batatu irengero ryabo rikaba ritazwi. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoyi mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Makuru ya hijano hino avugwa kwisi muraka kanya umushikiranganje wa mbere w'igihugu cya Ethiopia Abiy Ahmed yatsindiye agashimwe kitiwe Nobel ko muri uyu mwaka yatangaje ko amabi yabonye igihe yari umusirikare akiri muto mu gihugu ciwe vyatumye yiyemeza ko vyerekeye kurondera guhagarika ingwano yamaze igihe kirekire hagati ya Ethiopia na Eritrea. Ivyo Abiy Ahmed yabitangaje mu birori ivyo kwakira icese agashimwe kitiwe Nobel zabereye ku mugwa mukuru w'igihugu cya Norvège Oslo uno musi wa kabiri. Ahmed yasiguye ko ingwano ari umuriro udahera ku mpande zose ziba ziyifisemo uruhara. Amenyesha ko abizi kubera yari mu gisirikare cya Ethiopia Abiy Ahmed yatsindiye agashimwe kitiriwe Nobel kubera yagiranye amasezerano y'amahoro na Eritrea inyuma y'ingwano yamaze igihe kirekire hagati y'icyo gihugu na Ethiopia. Mu ijambo yashikirije igihe yari ahejeje kwakira agashimwe umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Ahmed yavuze ko imigwi y'intagondwa n'ibihugu by'ibihangange mu za gisirikare mu makungu bibangamiye amahoro n'umutekano mu karere ko mu ihembe rya Afrika yamarandi yadomye urutoki ku migwi ya riyo yose yoba ifise uruhara muri ico gikorwa. Ku yindi inkuru inzandiko zashizwe ahabona zerekana imyaka itari mike y'ukubesha abanyamerika ku vyerekeye ingwano yo muri Afghanistan vyagirizwa leta ya Amerika. Ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Ministeri y'ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahakanye yivuye inyuma ibivugwa ko yayobeje rubanda ku birebana n'intambara yo muri Afghanistan imaze imyaka 18. Ibyo byabaye bikurikira ibyatangajwe n'ikinyamakuru The Washington Post cyanditse ko cyabonye inyandiko za leta zihishura ko abategetsi bakabyaga gutanga icyizere no kugaragaza ko ibintu bizagenda neza bagahisha ko iyo ntambara batakibashije kuyitsinda. Umuvugizi wa Ministeri y'ingabo Lieutenant Colonel Thomas Campbell yandikiye Ijwi ry'Amerika ko iyo ministeri itigeze igira umugambi wo kubeshya Inteko Ishinga Amategeko cyangwa rubanda. Yavuze ko amakuru yari ari muri ibyo biganiro byatanzwe bayakeshaga icyegeranyo cyatanzwe n'umugenzuzi mukuru ushinzwe ibyerekeye gusa na Afghanistan. Ikinyamakuru The Post cyavuze ko izo nyandiko zirimo ibiganiro birenga 400 byakozwe n'abasirikare bakuru n'abakozi b'imbere muri leta banengaga mu buryo butaziguye ibyabaye muri Afghanistan n'uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaheze mu rungabanga rw'intambara y'imyaka ikabakaba 20. Iki kinyamakuru kivuga ko ibyo abakozi ba leta bavugaga bari bizeye ko bitazashyirwa ku karubanda bemeraga ko ingamba zo kurwana intambara yo muri Afghanistan zapfubye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikangiza amadolari abarirwa muri za miliyari igerageza guhindura Afghanistan igihugu gitekanye kandi kigendera kuri demokarasi.
Naho ku vyerekeye Cameroon icizero cari cabaye cuko amahoro yaragiye kugaruka mu ntara z'uguru n'imigwi icongereza mu rengero bw'ico gihugu kimaze kuzimangana ico cizero cacatewe n'ibiganiro bikomeye ku rwego rw'igihugu vyari vyatumwe ko na Perezida Paul Biya araheze ikiringo kirenga amezi abiri. gutana mu mitwe hagati y'igisirikare cya leta n'abashaka kuyongora ku gihugu kwiyongeye abasivile nibo basinzikazwa no kugutana mu mitwe kurusha abandi intambara mu ntara zivuga ururimi rw'icyongereza zimu buraruko bushyira uburengero n'ubumanuka bushyira uburengero bw'igihugu cya Cameroon yariyongeye kuva mu mpera z'ukwezi kw'11 k'uyu mwaka ingwano muri zo ntara zibiri imaze kiringo kirenga imyaka ibiri Preza Bia inyuma yuko arimewe n'amakungu yarateguye ibiganiro ku rwego rw'igihugu bigenewe gutorera inyishu ibibazo biri mu ntara zo mu burengero bw'igihugu amashirahamwe yabagira neza arafite impungenge ku ntambara muri zo ntara zibiri abantu batari bake babandanya kuva mu zabo amazu araturigwa abandanya kwiyongera era amazu aturigwa mu gihe abasivile baterwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho n'abasirikare ba leta makingo cy'imyaka ibiri ngwana imaze abantu barenga 70,000 baravuye mu zabo ngaha muri Amerika perezida wa Amerika Donald Trump yifatiye mu gahanga umuyobozi w'ibiro bijejwe gutoza ivyaha Christopher Ray uno munsi kwa kabiri ivyo ni nyuma yuko hashizwe ahagaragara raporo kuvyerekeye uko igihugu cy'u Burusiya coba cisuse mu matora yo mu mwaka w'2016 ngaha muri Amerika iyo raporo ikaba yasohowe n'umugenzuzi mukuru umushikiranganji ujejwe ubutungane muri Amerika ibindi kandi kuri inkuru tugaruke kuri mugenzi wacu Dr. Mutagoma
Prezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kumwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Mike Pompeo kuri wa kabiri barabonana na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov nk'uko bitangazwa na Presidency ya Amerika umwe mu bakozi bakuru mu butegetsi bwa Trump yavuze ko bose uko ari batatu baza kuganira ku mubano w'ibihugu byombi umujyanama mu by'umutekano muri Presidency ya Amerika Robert O'Brien yavuze ko kuba Perezida Trump agaragara muri ibi biganiro biza kuba ari mu rwego rwo kugerera mukebo kamwe Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya wakiriye neza Mike Pompeo ugaherutse i Moscow mu Burusiya uko ari batatu baragirana ibiganiro bimara igice cy'umunsi banagirana ikiganiro n'abanyamakuru nyuma yo gusangira ifunguro rya saa sita abategetse ba hano muri Amerika baravuga ko mu byo bari buganire harimo ibyo gucunga intwaro ibirebana na Syria Ukraine n'ibindi
naho mu gihugu cha Madagascar gihuhusi Belna cabaye mu buraruko bushira urengero bw'ico gihugu cahitanye abantu babiri abandi batatu irengero ryabo rikaba ritazwi ico gihuhusi catumye abantu 1,400 batagira aho bakiye kumusaya mu gisagara cha Solala kiri ku nkengera ziba hari Indien amazu yabo bantu yarasambuwe n'ico gihuhusi yandarone karacanke arengerwa n'amazi makuru yayiratangajwe imbere yaho yuko abantu 9 bari bahasize ubuzima avuga ko ataraye ukuri aba vuye mu zabo bakiwe vyagateganya amashure misigiti no munyabakwa za leta ya mara bavuga ko bakeneye ibifungurwa nyubakwa zitari nke za leta n'amabarabara navyo nyene zaronekaye ifashanyo zihutirwa z'ibifungurwa zizotangwa mu gisagara ca Solara zicishijwe mu mazi zavyitezwe ku mushikiranganje wa mbere wa Madagascar Christian Tsei agenda n'indege mu gisagara ca Solara kwirabira ivyononekaye Kihuhusi Berna kiriko gitera kija mu manuko bwa Madagascar mu gihe ingufu zacu ziriko zitera zigabanuka imvura yisegenya imiyaga ikomeye iritezwe gushika ku munsi wa gatatu Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no kudukurikirana ku rubuga rwacu rwa Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com amakuru mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda abanyagihugu bo muri serire ya Kamutwa muri sektore ya Kaciru mu karere ka Gasabo basaba inzego z'ubuyobozi bukuru bw'igihugu kubarwanira kugira ntibimugwe ku gahato ahubwo bakimugwa ariko bahawe ingurani kwi ibindi kuri inkuru twumvise mugenzi wacu asumutakaboye
Ejo bundi baje batuzana ibipapuro adolezi iminsi 15 wibaza uburyo nayo bagoreza iminsi 15 nani kintu baguha
cyaraturembe nanwe n'umugiri cyo mudufasha
usho tuzaje mu rugo dufite abana 24 ari tuzabaho gute nabo tuzavamo twe tugomba kuguma muri ikaritsiye kuko niho twavukiye ni naho dutuye
aba ni bamwe mu batuye mu kagari ka Kamutwa mu murenge wa Kakiri mu karere ka Gasabo bavuga ko inzego z'ibanze zishinzwe umutekano zaje kubatwura mu mazu yabo ngo ngo kuko bubatse mu gishanga. Abaturage bavuga ko aba banyerondo babasabaga kwimuka bakava aho batuye kuko bizabagiraho ingaruka kubera ko batuye mu gishanga. Bamwe mu baturage bagezweho n'iryo rondo babwira Ijwi rya Amerika ko hari abanyerondo bana bakubitaga.
Ubwo haje nko kuri intera gutabara yakubise urugi ahita nsanga mu buriri wa mubyeyi yatangira nkubitira muri supaneti hari saa 8 n'iminota 10 ngo imbere tugende
ariko ngiye bambwiye bati ngwino tugende tugweshe n'icyumba kimwe muri uriya mudugudu nagende none se ubu ngubu ngewe nitsindagira hanga hari uko mfite ubushobozi.
Inzu hano se muyikodesha ngahe ubu?
Inzu yangaha amakeya no kuva kuri 5 kuzamura.
Ikibazo mfite ni kimwe. Niko bashaka kudukuramo nabe. Wasanze amafaranga ugura ikibanza ukubaka bareba. Turabakabaje kudukuramo aho ngaho.
Abaturage bavuga ko baje gukodesha ahantu badatunganye kuko bababuze ukundi bagira bitewe n'ubushobozi buke.
Na muntu wifuza kuba habi ahareba. Nawe ufite ubwo bushobozi wagenduka turahe aheza bashaka. Okay, tubonye ubushobozi twavamo. Ariko se mugiye na bushobozi turagira bareka tukigumiramo nta kibazo. Ureba no gusohoka mu inyinzu ufite mwabana 20 ugiye gukodesha inzu 30,000 na muntu wagwinza ufite abo bana bose.
Nubwo abo baturage bavuze ko batunguwe ndetse bamwe bakavuga ko bakubiswe, umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze waganire n'Ijwi rya Amerika yavuze ko ibyo gukubitwa atabizi asaba abaturage waba yabahohoteye bamurega.
Bakoze umukwa muri rusange sibyo? Ibyo kwakura mu manegeka bari kuza rimwe twese bakatujyana bakatugira bati tubimure utuye n'udatuye muzi ko bavuze ko twese baduhaye priyasi baduhaye iminsi 15 ariko bavuga ko cyane cyane apangayi bo bagomba kubanza bakagenda kugira ngo urabone uko imvura imeze kugira ngo imvura itatu tugahura n'ibyago hamwe kandi abantu ari abantu bapanze n'abapangayi n'abanyamazu mbega bashaka ko baba apangayi banze bakagenda.
Abaturage barasabwa kwimuka nyuma y'aho minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu isohoye itangazo risaba abayobozi b'inzego z'ibanze kubarura abantu bose bati mu manegeka mu mazu yateza ingorane imiryango yabo maze bakimurwa. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu itangazo yasohoye ku cyumweru yasabaga abaturage batuye mu mazu y'amanegeka ko bacumbikirwa na bagenzi babo cyangwa se bagacumbikirwa mu mashuri mu gihe gitegerejwe umuturambye. Bwana Gakire Bob umuyobozi ushinzwe imiyoborere y'inzego z'ibanze muri Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yasobanurira Ijwi rya Amerika ko ubu hashyizweho itsinda rishinzwe gusuzuma iki kibazo kugira ngo hatazagira umuturage uhitanwa n'ibiza.
Hari komite zihari zishinzwe kurwanya ibiza. Akenshi ni komite z'inzego zitandukanye dufatanya n'inzego zitandukanye, hari inzego z'umutekano, hari abafatanya n'akarere, hari ubuyobozi bw'akarere. Izo ngizo kenshi niyo ibibazo byabaye byinshi nizo zishobora zigafata inama. Ubuyobozi bukavuga ati reka dukangurire abaturage kugura imirindankuba, reka wenda tubwire abantu imvura nigwa bareke basibure ibiferegi. Ariko n'ikindi ni ukumenyekanisha ikibazo kibaye vuba kugira ngo ubutabazi bwihute. Niba umuhanda ufunze cyangwa se ikiraro kubwira inzego ushobora kutabishoboye nk'akarere ariko ukaba watakwiye kwitabaza izindi inzego zishinzwe ziba zifite imashini zagahita sibura umuhanda.
Minisiteri ishinzwe imicungire y'ibiza ivuga ko muri iki gihe imvura yaguye ari nyinshi, abantu bagera kuri 43 bamaze kuhasiga ubuzima, amazu asaga 200,000 nayo akaba yarasenyutse, ndetse n'imyaka ihinze ku buso bugera kuri hegitari 300,000 ikaba yarangiritse. Leta isaba abaturage kuva mu manegeka muri ibi bihe by'imvura kuko serivisi ishinzwe iteganyagihe ivuga ko hakiri imvura nyinshi cyane mu kirere ishobora guhitana ubuzima bw'abaturage. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Umuyobozi w'inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Nancy Pelosi n'abayobozi ba komite zitandatu z'urwo rwego batangaje ku mugaragaro ibyo bategekanya kwagiriza Perezida Donald Trump muri Sena. Perezida Trump aravyamiriza, ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Imbere y'itangazamakuru abayobozi b'abademokrate batangaje ko bashinja Perezida Trump ibyaha bibiri. Icya mbere, gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite.
It is an impeachable offense for the president to exercise the powers of his public office to obtain an improper personal benefit while ignoring or injuring the national interest. That is exactly what President Trump did when he solicited and pressured Ukraine to interfere in our 2020 presidential election.
Depite Jerry Nadler ukuriye komite ishinzwe inzego z'ubutabera mu mutwe w'abadepite ati ni icyaha iyo president akoresheje ububasha ahabwa n'umwanya we kugira ngo ashyire imbere inyungu ze bwite yirengagije kandi ahungabanya inyungu z'igihugu. Ibi nibyo President Trump yakoze neza neza ubwo yasabaga kandi yotsaga igitutu igihugu cya Ukraine agisaba kwivanga no kumufasha mu matora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo mu 2020. Icyaha cya kabiri abademokrati bashinja Perezida Trump ni ugutambamira imikorere y'Inteko Ishinga Amategeko.
When the House investigated and opened an impeachment inquiry, President Trump engaged in unprecedented, categorical and indiscriminate defiance of the impeachment inquiry.
Depite Nadler ati umutwe w'abadepite umaze gufungura anketi, Perezida Trump yatangiye ibikorwa bitaraboneka mu mateka byo gusuzugura no gutambamira amaperereza. Abademokrati bavuga ko Perezida yishyize hejuru y'amategeko, hejuru ya rubanda, hejuru y'Inteko Ishinga Amategeko, akumva ko atagomba kubazwa ibyo akora. Basobanuye ukuntu yanze gufatanya n'Inteko mu maperereza yarimo imukoraho. Bati ibi birasenya demokrasi y'igihugu. Akimara kumva ibyo ashinjwa, Perezida Trump yahise atangaza kuri Twitter ko ibyo aregwa ari ibinyoma bikojeje isoni. Ati nukumbonerana birenze urugero. Naho umuvugizi we Stephanie Grisham yashyize hanze itangazo avuga ko ibyaha abademokrati bashinja Perezida Trump nta shingiro bifite. Ati ntibikomeretsa Perezida Trump, ahubwo birakomeretsa abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Stephanie Grisham yandika ko President azavuguruza ibi binyoma muri Sena kandi yiteguye ko Sena izamugira umwere kuko nta cyaha yakoze. Muri iki cyumweru nk'uko Perezida wayo Jerry Nadler yabitangaje, komite ishinzwe inzego z'ubutabera mu mutwe w'abadepite izakora itora ryo kwemeza iki kirego. Nirangiza kucyemeza izagishyikiriza umutwe w'abadepite wose nawo utore. Abadepite nibemeze ikirego, Perezida Trump azaba abaye umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa gatatu mu mateka y'iki gihugu urezwe muri Sena igomba kumucira urubanza. Ibi ni nyuma ya President Andrew Johnson mu 1868 na President Bill Clinton mu 1999. Perezida Richard Nixon we yahisemo kwegura hakiri kare mu 1974 mbere y'uko umutwe w'abadepite usoza amaperereza wari urimo umukoraho.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Ethiopia Abiy Ahmed ubu n'umunsi yakiriye agashimwe kitiriwe amahoro ka Nobel kubera uruhara yagize mu kugarukana amahoro hagati y'igihugu ciwe na Eritrea. Igihugu ciwe rero ca Ethiopia ako gashimwe akakiriye mu gihe imbibe z'igihugu z'ivyo bihugu vyombi zicugaye. Guridonido na mugenzi wacu Venus Shimiman.
Let's go back. You have strengthened civil society by taking a strong stance against corruption.
Wahaye imbaraga abaharanira iterambere rya bose, ufata ingamba zihamye mu kurwanya ruswa mu nzego za leta. Watangaje ko wiyemeje kuzakoresha amatora arangwa n'ubwisanzure na demokarasi, iyo nkingi ya demokarasi y'ukuri. Akanama ka Nobel karagushyigikiye, kakuri inyuma wowe n'ibyo ukora bigamije kubaka igihugu gifite demokarasi n'amahoro.
And your efforts for a democratic, peaceful society.
Berit Race Anderson yakomeje agira ati akanama ka Nobel kemera rwose ko amahoro adashobora kugerwaho nta bufatanye n'abandi buhari atari ko wowe iki gihembo twagiguhaye kubera ko uri indashyikirwa ukaba warashoboye kugarura ubuvandimwe hagati y'ibihugu ndetse n'abaturage babyo. Yibukije kandi uruhare Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed yagize mu guhuza impande zazishyamiranye muri Sudani igihe habaga imyigaragambyo yamenetsemo amaraso menshi ikarangira Omar al-Bashir yegwe ku butegetsi. Yagize kandi uruhare mu gushakira amahoro igihugu cya Sudani y'Amajyepfo. Mu ijambo yavuze yakira igihembo cye, Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yabanje kwibutsa ko yaharaniye amahoro kuva akiri muto igihe yajyaga ku rugamba mu ntambara igihugu cye cyarwanaga na Eritrea. Ati kuva ageze ku butegetsi dore hashize amezi 18 nabonye ko amahoro agomba gushyirwa imbere.
I believed peace between Ethiopia and Eritrea.
Nabonaga amahoro hagati ya Ethiopia na Eritrea ashobora kugerwaho. Nibwiraga ko urukuta rubaho rutandukanya ibihugu byacu byombi rwagomba gusenywa, maze tukarusimbuza iteme rizaramba ry'ubucuti, ubufatanye n'ubwumvikane. Ngugu ko nifuzaga kubaka iteme ry'amahoro mfatanije na mugenzi wanje Perezida Isaias Afwerki. Twese twari twiyemeje kureka amahoro agasagamba.
Gusa ariko magingo ya nubwo muri Ethiopia gahunda y'ubwiyunge yatangiye, ndetse n'amashyaka ya politiki agakomorerwa muri Eritrea siko bimeze, ndetse imipaka hagati y'ibihugu byombi yongiye gufungwa, ndetse na gahunda kwerekana aho umupaka uzanyura ntirarangira. Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed ati amahoro agirwa n'ababiri.
I believe that peace is an affair of the heart.
Nemera ko amahoro aturuka mu mutima. Amahoro ni igikorwa cy'urukundo kandi kuyaharanira birakomeye. Ariko rero tugomba kuyakunda no kuyabungabunga. Gutangiza intambara bisaba abantu bake, ariko kubaka amahoro bigasaba umusozi wose ndetse n'igihugu cyose. Kuri njye kubungabunga amahoro ni nko gutera ibiti. Nk'uko ibiti bikenera amazi kugira ngo bikure, n'amahoro akenera ubwizige n'ubushake kugira ngo agerweho.
Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed yanze gusubiza ibibazo by'abanyamakuru nk'uko byari biteganijwe, akaba kandi amara umunsi umwe gusa muri Norvège mu gihe abandi bahawe iki gihembo bahamara iminsi itatu. Nibutse ko mu gihugu cye hamaze iminsi havugwa imyigaragambyo yahitanye abagera kuri 86. Igihembo yahawe kigizwe n'impamyabushobozi, umudari wa zahabu, ndetse n'akayabo k'amafaranga asaga miliyoni 1 y'amadolari. Nibutse ko iki gihembo agihawe hashize imyaka 58 kuri iyi tariki umunyafurika wa mbere Albert Luthuli agihawe. Veniste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Twamushimiye Veniste kuri iyo nkuru. Inyuma yaho umuryango uharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch umenyeshereje ko abarundi batangishijwe amafaranga y'intererano y'amatora ku gahato n'ugwaruka bw'umugambwe uri ku butegetsi mu guhiga igihugu bigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH uvuga ko ata muntu n'umwe arawitura atanga ibirego bisa na bene ivyo. Ibindi kuri inkuru tubishikizwa n'umumenyeshamakuru wacu Eroje Burikaneza.
Mu itangazo mu bwigirwa ubigenga uje rwateka kazi na muntu CNDH wasohoye kuri uyu wa kabiri uvuga ko ata muntu n'umwe yohakana cyangwa ngo yirengagize utwigororo leta imaze gushyiraho mu gisata cy'uburenganzira bwa kiremwa muntu. Sikte vinyini muraba aramutu wa mugui atanguturo tw'amategeko n'inzego vyashinzwe mu ntumbero yo kubahiriza no gukingira ubwigenge bwa kiremwa muntu. Yishura kibazo cy'umumenyesha makuru bwana ni muraba ntakana ko hari ivyaha bikorwa mugaba kimangira kwa vyagiriye baheza bagahanwa.
Tuvuga ko habaye ihonyango ry'agateka kazina muntu mu gihe ico caha cakozwe n'umuntu ari mu cicaro ca leta. Hanyuma turi ku isi kandi ibyaha birakogwa. Mugabo twebwe icyo dukurikirana cyane ni iyo icyaha cyakozwe hanyuma ntihahanwa. Mugabo mu bwigoro tubona leta ifise nuko iza yaremeje amategeko atandukanye mpuzamakungu ku rwego kwa Afrika, ku rwego rw'akarere cyangwa ku rwego rw'isi yose kugira ngo dushobore kwifatikanya n'abandi gukingira agatihonyango ry'agateka kazina muntu. Hanyuma ku bijyanye n'ibimaze gukogwa byo nibaza ko iyo umuntu afashwe ari mu cyaha makikamwagira barahanwa. No guhuburo rero sinshaka kubudondagura mugabo ubusho bwose uzi burimo abantu muri bo harimo aba uri kuravuga.
Umukuru wa Tendi hashi yagarutse kandi kuvyagirije biherutse kuvugwa n'umuryango hani hagati y'akazi na muntu Human Rights Watch kuwa gatanu w'indwi guheze wasohoye raporo wagiriza urwaruka rwa Tendi David Mbonerakure namwe mu bajejwe intwaro kuba barahohoteye abanyagihugu mu kubasaba intererano y'amatora y'umwaka uza.
Ego twebwe gushika ubu ku bwoko bw'abatwitura hariho abaza batwandikira, hariho abaza kubitubwira, hariho abatelefona. Gushika uno munsi no kwemeza ko ata murundi n'umwe aratwitura kugira ngo adushikirize uwo mwitwara ariko.
Nata urashikizwa mwitwariko CNDH Louis Maja twara igisata cha Human Rights Watch mu karere ka Afrika yo hagati yemeza kuwa mujyango wavuganye n'abarundi barenga 60 mu gihugu hagati no mu makambi y'impunzi.
Nous nous sommes entretenus avec 65 victimes d'abus, donc de nombreuses personnes vivant à l'intérieur du pays. Beaucoup de personnes avons dit que politiquement ils sont complètement neutres, mais quand même ils sont
obligés nkuko biboneka muri raporo yacu abantu benshi mu ntara zitandukanye bagiye badondana mabi se twabonye ko twatohoje mabi mu itangazo wasohoye kuri uyu wa mbere umushikiranganji ajejwe agati y'akazi na muntu Martin Izabandi yishimiye ku isabukuru ya 71 y'amasezerano yo kubahiriza agati y'akazi na muntu ishitse kubahirijwe kuri bose mu gihugu.
Ni akaryo rero ko gusubira kuzirikana neza ibyo ibihugu byabyariyemeje mu gutsimbataza no mu gukingira agateka kazi na muntu. Uburundi buhimbaje uwo munsi mu gihe igihugu cyose kirangwamo amahoro n'umutekano kandi agateka kazi na muntu kubahirijwe kuri bose.
Naho inzego zijejwe agateka kazi na muntu zishimira intambwe Burundi bugeze ko amwe mu mashirahamwe mpuzamakungu abandanya kuvuga ko muri icyo gihugu c'ibiyaga bigari vya Afrika ahubwo gakomeje kubangamirwa kuva hadutse injyana za politike mu mwaka w'ibihumbi 2015. No kuri uyu wa kabiri impirimbanyi zitari nke ku rwego mpuzamakungu rwa Afrika n'akarere zasubiye gusaba leta ku mbuga nkoranyambaga kurondera n'ukwerekana ahazimanganiye Claudette Kwizera yahoze ari umunyabigega umuhariri igiteko hani agateka kazi na muntu yaburiye irengero kuwa cumi ukwezi kwa cumi na kabiri 2015 i Bujumbura hamwe no kurekura impirimbanyi mugenzi wabo Germain Rukuki afungiwe mu ibohero rikuru rya Ngozi mu buraruko yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu ukuja mu migumuko n'ukorana n'abarobere. Mu mpera z'ukwezi kwa kane 2018 sentare ya Ntangwa mu buraruko bwa Bujumbura yamuhanishije umunyororo w'imyaka 32. Banasabye kandi abategetsi b'u Burundi kurekura amenyeshamakuru b'ikinyamakuru cigenga iwacu bafungiwe mu ntara ya Bubanza mu burengero kuva kwa 2022 ukwezi kw'icumi bagirizwa gufatikanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Eroje uri kaneza Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Imbere uko dusezerana dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twababwiye. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yatsindiye agashimwe kitiriwe Nobel ko muri uyu mwaka yatangaje ko amabi yabonye ya musirikare akiri muto mu gihugu ciwe vyatumye yemeza kuvyerekeye kurondera guhagarika ingwano yamaze igihe kirekire hagati ya Ethiopia na Eritrea. Amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri isaha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Dushimire Peter Henry yadufashije mu buhinga bw'izina na Fasil Gebeyehu yadufashije kugeranya ibiganiro byahagarikiwe na Frederic Nkundikije kuri mikomani kumwe na Jefiden Yongabo. Tubatumye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Kurindira mwese mugire ibihe byiza.